ubwa mbere ho nyene ico kintu cyitwa irige iteka n'iki kibaho kuvuga yeze kivuga nta gaciro bishise ni muri rwa rukurikiranirwa ya mashyaka hamwe yataye umurongo mu 2015 bifite abanye politike mugomba gutendogaza ubutegetsi iyo bashikiza rero abantu byo bavuga bene nabo nta gitangaza kirimo kujye yishu mwatanze yitwa twise twavuga ibyo abahoze bari muri rya mashyaka 2013 akatibaho bavuze ni ibyo nyene ni muri rwo rutonde nabo nyene ni byo biri kibaho mugabari barigize uko yashavu n'ibindi bafite kandi amakosa bakoze bahoze gutungane ijwi bavuga ntibitangaje ijwi rero si byo rero ntabwo uvuga ati kwisi ntamwe muhatagwara ngo apfeca ngo gire accident cyangwa gire ingorane mugabo ibyo bindi babesha by'ibiharuro bitari byo ni binyoma na maremerentanya ni kinyoma cyabaye ubusa
none ga mushinga ntahe ntahiraje twavuga tuti mu Burundi mu mwaka wa 2017 nta cyaha na kimwe cyo guhohotera hagati y'akazi na muntu canke bamwe mu nzego zivugwa boba nabo nyene baragiye ku ruhande bagakora mabi
kwisi yose haba no muri Amerika radio muri komora korera muri Nairobi aho muri aho Bujumbura n'ahandi hose kwisi yose nta banyabyaha babuze ibisuma bya mabiriho ababeshi bama bariho nkabo bariko barabesha nyene bavuga amaremerentanya abagira ama accident barapfa abagwara mu bitaro barapfa ibyo n'ibisanzwe ariko ibiharuro nakuri si ibyo ugomba kumenya abantu bitabye Imana ukaba n'ushyirangira amagara y'abantu arabagize ama accident igipolisi n'intwaro ibisige byose n'imerentanya ugomba kumenya abantu bapfunzwe ukaba n'ubutungane bw'u Burundi bakwereka abanyabyaha bapfunzwe n'ibyaha bakoze